Izo ntumwe zidasanzwe zagenda ikambi y'impunzi y'abarundi y'induta mu gihugu cya Tanzania zazigezwe n'abaseruka ibiro by'umuhuza mu matati y'abarundi ziri kumwe n'abaseruka ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika harimo kandi n'ubuseruka igihugu cya Kenya mu Burundi ambasaderi w'igihugu cy'Uganda muri Afrika y'ubuseruko ubuserukira Tanzania mu Burundi hamwe n'abaserukira igihugu cya Tanzania cyakiriye izo mpunzi harimo kandi n'abaserukira umuryango wa Afrika y'ubuseruko byari biteka ko n'abaserukira ubumwe bwa Buraya baba bari kumwe ariko izo ntumwa zabwiye impunzi ko byabagoye bakaguma I Dar es Salaam ku mugwa mukuru ariko ko baja kubashikiriza ibyavuye mu rugendo kugira ngo ibyashikirijwe n'impunzi bizoshikanwe ku cicaro c'ubumwe bwa Buraya mu gihugu c'Ububirigi intumbero nyamukuru y'ubwo rugendo nk'uko bavyivugiye kwari kwirabira uko izo mpunzi z'abarundi zibayeho kumviriza ivyiyumviro vyazo ku bibazo bihanze igihugu cabo kurabira hamwe umuti vyotoregwa hamwe no kuzereka ko zizwi kandi ko zifashwe mu mugongo ibibazo impunzi zashikirije hanini byari bifatiye ku kugene babayeho muri iyo kambi y'impunzi irimo abarundi barenga 126 ikibazo catwaye umwanya munini nicerekeye impunzi zirenga 228 zimaze kwiyandikisha ngo zitahuke izo ntumwa zasabye ko atawo biri ntambamye ushaka gusubira mu gihugu ciwe mu gihe abonye ko icyo yahunze caheze abamaze kwiyandikisha bashimye iryo jambo maze basaba gufashwa bemerewe ko guhera vuba cyane hagiye kurabwa ibikenewe kugira ngo impunzi zishatse gutahuka zihabwe imfashanyo ikwiye yo kuzifasha kubaho mu minsi ya mbere abatarashaka gutahuka nabo babwiwe ko atanumwe azo kwigera birukana ku nguvu nabo bemerewe ko umutekano wabo ugiye gucungerwa bikwiye izo mpunzi zavuganye n'ijwi rya Amerika inama imaze kurangira zivuga ko zabajije abaserukira umuhuza aho ibiganiro bigeze bahawe inyishu ko biriko bigenda neza kandi ko no mu mpera z'uku kwezi kw'indwi hazotunganywa ikindi gice cy'ibiganiro bibera yarusha impunzi zasabye ko bamwe hogira uruhande rukwega amaguru rukanga kwitaba ibiganiro ko gufatirwa ibihano kugira ngo ibiganiro binyaruke maze batahe mu giye guca amavukiro aho izo ntumwa zabishuye ko ico ari kibazo gikomeye kibwirizwa kuganirwa ko n'impande zose zegwa n'amatati impunzi zashikirije kandi ikibazo cy'umutekano muke zivuga ko zikunze kugirirwa nabi aho ari impunzi zitari munsi ya 10 zimaze kwicwa n'abantu batazwi kandi mu buryo budasiguritse mu mezi atatu aheze zaboneyeho gusaba ko zokwigizwa kure y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi ari naco zahunze izo ntumwa zabagendeye zabemereye k'umutekano ugiye kongerezwa kurusha uko byari bimeze kugira ngo uwo kwinyegeza mu mpunzi atari we afatwe kibazo cyo kwigizwa kuri uyu mupaka izo ntumwa zababwiye ko ibyo bizosabwa igihugu cya Tanzania cyabakiriye n'ikibazo cy'inzara naco nticyasigaye inyuma kubera imfungurwa zagabanijwe izo mpunzi zabwiye ntumwa ko nk'akarorero ibiro indwi by'ifu y'ibigori bidakwiye kugira imaze umuryango iminsi 28 bagasaba ko byokongerezwa kuko atamezi 4 arahera bigabanijwe gushika kuri urwo rugero aho inyishu baronse nuko ari ikibazo c'isi yose kuko impunzi ku isi zabaye nyinshi ariko bemerewe ko ibishoboka byose bizokogwa kugira ngo babeho neza gusa bibukijwe ko batari mu miryango yabo kugira ngo imibereho ibe myiza kurusha abo twavuganye muri izo mpunzi bamenyesha ko atamwizero wo gutaha vuba bafise bumvirije ivyo babwiwe n'izo ntumwa bavuga ko icyabaciye intege ari uko izo ntumwa zagumye zishimikira kuko babwira ko ibibazo vy'u Burundi ari abarundi bwabo babwirizwa kubitorera umuti kandi ko akarere canke amakungu boza gufasha utwigoro tw'abarundi aho niho izo mpunzi zifatira mu kuvuga ko atacizere kinini zasigaranye kuko zimenyesha ko zari zizeye urukiza mu karere n'amakungu nabo biruko abiyandikishije ngo batahe bobo akamwe minikose kuko bemerewe gufashwa mu minsi yabo ya mbere bamaze gusubira iwabo na izo ntumwa zitigeze zicisha mu kanwa mu gusaba abo barundi ko botahuka izo mpunzi zozo zabonye ko urwo rugendo arico rushobora kuba rwari rugamije n'ijya mbere intumwa nk'izo zigendera amakambi y'impunzi y'abarundi ariko Burundi bwari bumaze kurungika intumwa zitandukanye zirongowe n'umushikiranganji w'intwaro y'agati mu gihugu zahereye mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cy'Uganda mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Pierre Clavin inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.